mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresi ya Instagram yacu, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sagacuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane nini nahaje
muri isanga. Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiza cha virusi ya corona gikomeje guhangayikisha makungu naho mu mihingo imwe imwe urucanco rwacu rwatanguye gutangwa. Ibihugu bitandukanye navyo bikaba bibandanya gufata ingingo zitandukanye kugira ngo bigikumire. Urugamba ko kukigwanya rugezehe muri rusangi. Abahinga barashimishwa no muvuduko ruriko ivyincanco vyo bite ko bikomeje kuvugwa ko ibihuha vyinshi. Ututubazo turatugaruka ko muri sanga y'uno munsi twa tumiriyemo muganga Arsène Nzobandura numuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga. Muganga Arsène asanzwe icegera c'umukuru w'ibitaro vy'akarere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède. Muganga Arsène mwakoze kwita ubutumire bwacu ikaze muri isanga aho muri Suède mumeze gutega muganga.
Eyo nga turakomeye nagira nkosore gatoyi mu byo nkora sindi icegera c'umukuru w'ibitaro ndi icegera c'umuyobozi ajejwe gukinga indwara zandukira mu karere.
Icegera c'umuyobozi ajejwe gukinga indwara zandukira muri ako karere. Ego murakoze cyane kudukosora. Ikiza cha virusi ya corona ngaho muri Suède cifashe gute?
Nga muri Suède co kimwe n'ibindi bihugu vyinshi byo ngaho i Buraya kuva mu mpera z'umwaka uheze ibiharuro byari zasubiye kuduga gose. Ku buryo n'abagwayi bari mu bitaro bari benshi hamwe n'ibiharuro by'abashoboye by'abitabye Imana. Mugabo ubu turatanguye kubona buhoro buhoro ko bitanguye kugabanuka naho bitaragabanuka ku rugero umuntu yifuza.
Nuko rero tugarutse inyuma abatari bake ubu COVID ya 19 bamaze kwimenyera hari aho haheze umwaka ushitse abandi renga. Ariko muri make imbere yuko twinjira neza mu kinyago cuno munsi mutwibutse ivyo ngwara ni nyabaki ifata gute umuntu ayikingira gute ibimenyetso n'ivya
ingwara nkuko benshi babyumvise umugero yitera ni mugera yita coronavirus nayo ubwoko bw'imigera busanzwe buhari mu bisanzwe hari ubwoko bushika kuri ndwi mugabo twari dusanzwe tuzi ubwoko bune nibwo bwakunda gukarira abantu akenshi bugatera ibicurane bisanzwe. Mugabo rero iyi korona yindi hari ubundi bwoko bwa korona bwigeze kuza mu 2003 no mu 2012. Mugabo ubwo bwaciye bugabanuka ubu uretse bwoko bumwe bukiza buraboneka mu birya bihugu by'Abarabu ubwo bwoko bundi bwaragabanutse. Yero nayo yaje ahitandukaniye n'izindi uretse ko handura abantu benshi baranagwara bakaremba kandi ibimenyetso biratandukanye go ibimenyetso ni byinshi cyane gose kubera uyu mugera ubiravye ibice byo mu mubiri ufata ni nk'ibice byose byo mu mubiri kuva mahaha gushika mastigo mu nda mu mutwe ni tanke no ku ruhu umubiri nibyo rero bituma ibimenyetso bwiye kuraba ucutegereza kubitandukanya mu bimenyetso bikunda kuboneka hamwe n'ibindi bimenyetso biboneka rimwe rimwe ugiye kuraba ibimenyetso bikunda kuboneka rwose ni ibyo bifatira mu bice byo guhema abantu bashaka kugira nka kujya kubicurane bisanzwe cyangwa ugasanga bamwe birampe ko bahema rwose bagakorora bakababara mu muhogo bagashuha hakaba rero n'abandi usanga bagira ibindi bimenyetso hariho nk'abafatwa bacibwamo busa ibyo twarabibonye ko ari benshi cyane usanga ari nk'ibice bishika no kuri 15 ku ijana hariho n'abandi rero bagira ihinduka ku ruhu nk'ivyo nabivuze mugabo bose benshi yaba ibimenyetso byinshi n'ibifatira mu bihimba byo guhumeka ibyo kubabara mu muhogo gukorora ko byanga umuntu uko ahema rero hakaca haba n'uyundi mugwi kandi niwo munini ntigore no kwikinga n'umugwi usanga nta kimenyetso na kimwe bafite
abo baragwara bakanduza ariko bo ntibashobore kumenya yuko banayifise
abo barashobora kwanduza mugabo bo bata ibimenyetso biboneka bafise cyangwa ugasanga bagize ibimenyetso bitoyi rwose nk'ibibyo nk'ubu umuntu umubajije nk'abo wasanga banduye hari abo twabaza cyangwa nk'ubu tubasohoye turiko turaba abandi banduye bari mu micungiro yabo ukatusanga n'abantu bakubwingwa ngo ku mugoroba mvuye ku kazi narumvise menetse umutwe hanyuma ngo nabyutse mu gatondo byaheze nk'abo urumva baba bagize ibimenyetso bito bigaca bihera n'ingufu rero niho uca usanga no mu byerekeye kwikingira cyangwa kurwanya bica bigora mu gihe haba hariho nk'umugwi munini ushobora kugenda uranduza batarabimenya hanyuma ikindi nacyo kigoye ni uko usanga umuntu atangura kwanduza n'abo bagira ibimenyetso batangura kwanduza imbere y'uko bonyine batangura kugira ibyo bimenyetso usanga bifata nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri mbere y'uko bonyine batangura kumva ko bagize umucano cyangwa batangura kugira ibyo bindi bimenyetso
hanyuma tukivuga kuri ibyo byo kwandura baravuga ko uwamaze kwandura akagira imana agakira adasubira kwandura byo ari byo ga muganga
oya biravuga umwanya uhaciye umwanya wa mbere umuntu arabye nko mu mezi ya mbere usanga kenshi badashobora batandura mugabo urabye ibyigwa dufise ubu usanga bagize umubiri washoboye gukora abasoda bashobora nko kumukingira nk'amezi ashika nko kuri 8 gutya mugabo ubu turamaze kubona abantu bagwaye kabiri naho atari benshi kubera naho bandura nk'abo baba bagwaye iryira kabiri akenshi usanga batarenda nk'uko baba baragwaye bwa mbere usanga hariho ibimenyetso by'abo basoda bisigara mu mubiri ku buryo bica bitangura gukora n'ingoga bikagwiza abasirikare mu mubiri batuma bashobora bishobora gutuma batarenda
ego muganga Arsene Nzobandora mukanya mutangura mwatubwiye ati ino corona n'ubwihari hari izatanguye mbere ubu haravugwa n'indi corona yindi y'ubundi bwoko bushasha yatanguriye mu gihugu c'ubwongereza iyo nayo imeze gute itandukanye he n'iyi dufise ubu
mu bisanzwe izi ngwara z'imigera nka zose
ego
ni ingwara zisanzwe tuzi ko zihindagurika zirahindagurika rwose ku buryo usanga zimwe zirashobora guhindagurika zigatuma ubukari bugabanuka izindi ugasanga zirahindutse ubukari burongerekanye zishoboye gukwiragira byoroshye urazi nk'izi zindi ziriko zirahindagurika ahanini yatanguwe kuvugwa ubwa mbere niyo mu Bwongereza hanyuma haratangura kuvugwa iyo babonye muri Afurika y'epfo n'iyindi babonye muri Brezil icyo usanga gihinduka ni ibice by'uwo mugera ibice bimwe bimwe usanga byahindutse ugerageje kuraba niyari hasanzwe nk'iyo mu Bwongereza yarahindutse rwose yarahindutse mugabo yoyo uduce twahindutse uduce twinshi urabye iyindi yari isanzwe irikwirakwiragira mu bihugu mugabo uko ugenda uraraba rero usubiyemo ukacuraba nk'iyo muri Afurika y'epfo usanga nayo yarahindutse rwose iyo muri Brezil nk'uko nyine ugasanga hariho ibice by'uwo mugera byahindaguritse
Hama iyo tuvuga guhindagurika nk'abaganga ngira ngo mwebwe murabitahura ariko nka twebwe usanga bigoye kumva. Ni kuvuga ko inza ari kwa kundi nyene igahindagura ibimenyetso hindura iki? Ihindura ubukare.
Mu bisanzwe uko umuntu agwara ko ntibihinduka. Usanga umuntu agira ibimenyetso bimwe. Gusa nk'ibyo onye by'uko cyayandura umuntu atayandura cyangwa akandukiza abandi byoroshye. Nibyo twe turabaganga tuca turabira ko tuti nk'uburaze uwo mugera ukuntu bumeze haba hariho nk'ibice by'umugera ari byo tutanga bifata ari byo byinjira mu mubiri igihe umuntu kugira yandure nako gace rero k'uwo mugera gahinduka. Iyo gahindutse rero hari naho tutanga gahindutse ukuntu gaca kagwira n'ingoga kagatuma abantu bandura byoroshye aye kagahinduka mu bundi buryo butuma katinjira mu mubiri byoroshye naho rero tutanga indwara itanguye kugabanuka mugabo urumva amahirwe ntiyabaye make kahindutse ku buryo ahubwo kagwiza ubukari kakinjira mu mubiri bikoroheye.
Hanyuma ni ubwoko bwatowe inyuma yaho hari hamaze kuboneka icizere cy'incanco zitandukanye za Moderna n'izindi. Ubwo rucanco ruri kuratangwa izo ncanco ziriko zitaratangwa ubu zaba izikorerwa muri Amerika zaba izikorerwa mu Bwongereza n'ahandi zikogwa ku buryo zizoshobora guhangana nakoka n'ubwo bwoko bushasha canke hazo casubira hakorwa ibindi vyigwa.
Umuntu ataguma bikurikirana nk'ubu ibyo tumaze kubona nko kuba ubwoko bwo mu Bwongereza ubu buramaze igihe ubu turamaze kubona yuko izicandago ziriko ziratangwa zirakora ku ubwo bwoko. Ubu icyo turiko turarabira hafi dukurikirana ni bwo bwoko bundi bwabonetse bwo muri Brazil na Afurika y'Epfo. Onye amatohoza aracabandanya mugabo ikindi cyizero kiba kihari ni uko umuntu amaze gukora urucanco niyo habaye ayo mahindagurika umuntu arashobora kongeramwo agakora urundi rucanco rushobora gufata n'izo hindagurika ziba zabaye. Ibyo dusanzwe tubimenyereye nko kurya mugera wundutse utera ibicurane bikunda gukara mu gihe haba hakanya mu bihugu by'i Buraya nawe nyine urahindagurika nk'uko mugabo umuntu arashobora gukora urucanco rushobora gutuma izo hindagurika umuntu azishiramo. Rero umuntu arazi zihindagurika ziko ziraba uvuganye nabo bakora izo ncanco barakubwira yuko ati hamwe byokenerwa bagasanga izo ncanco zidakora kwihindagurika ziba zabaye barashobora nko mu mwanya muto nk'indwi nka zitandatu barashobora gukorera urundi rucanco rufata izo hindagurika mugabo kugera ubu zirya hindagurika ryo mu Bwongereza z'incanco zihari zirakora.
Ko none mwarimu atubwiye ko kino kiza ca virusi ya corona cari carigeze kubaho nubwo cagiye kirahindagurika kushika nko ku nshuro indwi hama mukamuhejeje gusigura ivy'urucanco ko rushobora gukorwa ku bundi buryo buhangana n'iyo hindagurika iba ryabaye ya makorona ya kera yahaba yoyo nta ma vaccine yari yararonse ku buryo vyari koroha ko runo rucanco rw'ubu ruriko ruboneka inyuma y'umwaka nabwo rwihutisha gusumba uko byagenze.
Ubwo bwoko bundi bw'amakorona burasanzwe rwose ku buryo umuntu atangorane rutera kuko ni bake nk'izitera ibicurane uca usanga ari bimwemwe ibicurane bisanzwe ata muntu akeneye no kuja kwivuza kwa muganga urumva nk'ibyo umuntu ntabishyiramwo uburyo ngo ye gukora incanco za ubundi buryo bwigeze gutera ibibazo ni corona yigeze kutogwa mu Bushinwa hamwe no muri biriya bihugu bya Arabia Saudite mugabo nabyo byamaze umwanya mutoyi indwara yonyine nk'iyo mu Bushinwa yarari bwa mbere yaraheze ata ibintu umwanya umuntu aronze wo gukora izo ncanco nicyo gituma batantoze umwanya wo gukora incanco bagiye abyo babaye bakigira abantu bafashwe bamwe barakize abandi barashengera mugaurumba umwanya wo kugira ngo umuntu abandanye abikora iyo bikashika nko kuri urugero rwabaye nko kuri iyi hagafatwa ibihugu byinshi hagafatwa abantu benshi aho niho umuntu atatangura kuyumvira ukuntu yogwanya ico kiza kuko nk'ibinya nabyo nyine byatanguye mu gihe tubonye yuko isi yose yugarijwe izo zindi nico gituma umuntu atazishizemo ingufu ngo atangure gukora watangwe kurondera izincanco nta bibazo byinshi zitera izateye ibibazo nazo zaciye zihera mu mwanya mutoya izo zindi na iyo yindi nayo itarahera iri muri biriya bihugu bya Arabia Saudite usanga ari abantu bakeyi bagwaye hanyuma bigaca ntibyikwira isi yose cyangwa ibihugu byinshi mu gihe kimwe.
Mbega muganga mu by'ubuvuzi nkamwe bwe mu bizobereyemo mukaba muri n'abahinga muri byo murashobora kubona virusi igitangura ati iyizo have itugora kugwanya cyangwa ama virusi yose atangura cyo kimwe yamara gushika kure akaza aramananitsa
mu gihe hari ingwara nshasha usanga ari byinshi umuntu atabazi umuntu agitangura. Mugabo urumva ikintu gikuru ni uko ibihugu aya mashyirahamwe azarahanahana amakuru ku byerekeye nk'indwara ziba zadutse mu bihugu. Rero umaze kubona nk'indwara mu gihugu yadutse hakagwara abantu benshi hanyuma ukabona itangwe gutandukira ibindi bihugu, aho niho umuntu aca atangura rero kugira ati ibi bintu tubirabire hafi turaba ukuntu bitobandanya bigwirirana. Ukatusanga rero nk'abashakashatsi baciye batangura kuja hamwe biga ico kintu ikibituma, naho rero ubumenyi buca buza burongereka.
Ego murakoze Dr. Arsène Nzobandora. Reka rero tuje ku mirongo itandukanye ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise ibibazo babibaza. Turafise uwa mbere ni Polycarpe ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Murakoze cyane.
Ego uherereye he Polycarpe?
Mbereye mu Rwanda mu karere ka Gicumbi.
Mu karere ka Gicumbiro haravugwa make mu gisata c'amagara y'abantu COVID muriko muyigwanya gute?
Kuvuga turayirwanya, tubahiriza amabwiriza yashyizweho na leta. Nanjye nkorera mu mwuga w'ubuvuzi, nkorera mu bitaro nanjye ndi muganga.
Yego.
Muri rusange nyine dupima abantu bakekwaho ko bagize kontakiti n'abantu bafite virusi cyangwa se abandi bantu bakekwa ko bashoboka baranduriye ahandi hatanse bafite ibimenyetso. Ariko muri rusange kuko tuba turi mu bitaro tuba ntabwo dukunda kubana na kominota cyane, ariko muri rusange nyine amabwiriza arubahirizwa kubera yuko mu Rwanda buri mabwiriza ashyizweho abaturage barayubahiriza kandi nyine bakagerageza kugendera ku mabwiriza. N'ubwo se nyine icyorezo gikomeza kuzamuka umunsi ku wundi, ariko amabwiriza akomeza kubahirizwa, dukomeza kwirinda.
Haravugwa ahatandukanye nko mu gihugu cy'u Burundi ko ibikoresho byo gupima bidakwiye, aho onye ko tugize impanuka gukora muri ico gisata birakwiye ibikoresho mupimisha abantu?
Yego, hano birakwiye cyane. Tubona supplies igihe cyose, tubona ibikoresho kunkorera mu bitaro bya leta kandi no mu bitaro byigenga mu gihugu hose. Hari uburyo bwo gupima, hari ibitaro byemerewe gupima bitewe nyine n'amabwiriza yo gupima bahari, kubera yuko bisaba kuba ufite containment y'ahantu hakwiye ugomba gupimira abantu hadakwirakwiza icyorezo. Babanza gusuzuma bakamenya ko mu by'ukuri niho hantu hatakwirakwiza icyorezo cyangwa se niba hari koko safety ihagije, hanyuma bakemera gupima. Hano dufite ibikoresho bihagije cyane cyane mu bitaro bya leta, kuko dufite supplies zihagije. Ibigo nderabuzima byacu na byo bigira ibikoresho. Rero muri rusange nta kibazo dufite cyo gupima hano mu Rwanda.
Polycarpe, u Rwanda ruherutse gushyiraho amategeko bamwe bavuze ko akazi yo kuguma mu rugo afatirwa cyane cyane i Kigali, n'amategeko ari impande zayidogeye. Harimo abanyagihugu bavuga ati ntituvyumva igituma bariko baradushira muri guma mu rugo, kandi gisata ca rukera rugendo gisata c'ingenzi kikaguma gikora. Hari ico ubona bihindura ku banyagihugu iyo babashize muri izo ngingo batazitahura batazishaka?
Abanyagihugu ntabwo bashobora kunyurwa n'ibintu bibagoye, kuko byumvikana yuko amategeko yaje, amabwiriza akaza. Ntabwo abantu bose babyumva kimwe, kuko rimwe na rimwe ntabwo baba bafite ubumenyi buhagije ku cyorezo abenshi. Kandi buri wese nyine wenda aba akunda ubuzima bwo kwisanzura ibyo dusanga tubayemo. Ariko nyine bari byiza ko abaturage babyubahiriza bakanabyumva, kuva n'impamvu kuko leta ibishyiraho nyine iradusobanurira tukamenya impamvu mu by'ukuri bashyizeho izo ngingo. Rero njye mbona ntacyo bitwara abaturage igitereka, abatabyishimiye bo ntabwo babura. Ariko muri rusange nyine iyo umuntu atekereje neza akamenya agaciro k'ubuzima bw'umuntu, uko abantu barapfa turabibona buri munsi. Kandi tuzi neza ko coronavirus kuyirinda ari amabwiriza: gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, gushyiramo intera hagati y'abantu n'abandi. Ibyo byose rero iyo tuzi ko tugomba kubikora, kandi leta ikaba yabyizeho, n'abahanga barabikizeho, ntabwo ari umuntu wese ubishyiriraho. Rero haba ari impamvu babishyizeho mu by'ukuri ntabwo ari uko bashaka kutugora. Abaturage iyo byumvise bitugira akamaro, kandi biragaragara koko. numbaga ubaye bitekereza n'acara no byukuri nago nyo cyoro cyo kwaza
ego urakoze cyane kuri intererano yawe mbega none ga Polycarpe ukorera uri muganga nonose ibiki muri rusange
njyewe nkorera muri laboratoire muri laboratoire y'ibitaro
ego wakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe washatse kudusangiza ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rwanda
mwakoze cyane nange
ego turafise na Pascal kuri ndi murongo wa telefone Pascal ikaze ku ijuru ry'Amerika
ego ndari naribi
uherere Pascal
ndi mu Rwanda mu majyaruguru y'igihugu
akabazo kawe
rura rukingo uko twabonetse se abaturage urakagiraho neza n'ubwo uri mu ngamba ya mbere cyangwa se bikenye n'u Rwanda rurimo urukingo tuzabigiraho neza ku buryo abantu bose babageraho nawe ikibazo ndi kwibaza ese ko ari abantu hari abantu numvise mu makuru nyine agiye atandukanye abantu bafashe ba rukingo ariko n'ubundi nyuma bikagaragara yuko bongera bakubwara kandi bararufashe urwo rukingo urwo rukingo aho ngaho aho rwaba rwizeye wenda nte rwaba ari urukingo ariko tukaba ari kiratereta tudakingira kuko hari abamara kurufata nyine ugasanga barongeye bararwara kandi bari bararufata
ego muganga wumvise utubazo twa Pascal abajije ari mu gihugu cy'u Rwanda
utubazo nimba numva Pascal abajije mboneyeho no kumuramutsa Pascal nshima n'ibyo bibazo abajije utubazo twiwe ahanini turi mu migwi ibiri ariko arabaza ati none twebwe ini wacu ubwo rukingo rudoshika ryari cyane mu bindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere nibaza yuko icyo kibazo ku ruhande rw'iwanje gihava kingora kwishyura kuko biba uko ntibihugu bimwe bimwe byitunganije ariko ugiye kubiraba n'izi ndwara zandukira hariho abantu benshi bakora kugira ngo n'izo nshansho zishobore gushikira mu bihugu byose kuko nta muntu ashobora kwikingira izi ndwara abandi badakingiwe ibyo rero nibaza yuko uravye mu bihugu byo muri Afrika cyangwa ibindi bihugu bimo migabane yindi yo ku isi uretse Burayi hamwe na Amerika u Rwanda ruri mu bihugu kugera ubu rufise intumbero zo kurwanya mugera intumbero itomoye ni kandi makuru nagiye ndumva ca ku maradiyo nuko nabo nyene babigejeje kuri byo kwiga ukuntu boronka izi nshansho gusa ikibazo kihari ni nshansho zikenewe n'abantu benshi ku isi yose rero bituma aba bantu bazikora ntushobora gukora inshansho ku buryo abantu bose bazironkera rimwe ibyo nibyo bibazo bica bizamo naho umuntu yaba afite uburyo bwo kuzigura urashobora kuba ufite uburyo mugabo izo nshansho ntuzironke uko wabyifuza kuko ibihugu byinshi ibi biriko biraronka izo nshansho byatanze amahera izo nshansho no kuboneka zitaraboneka n'amashyirahamwe menshi ariko arakora kugira ngo n'ibihugu bindi bizoronke izo nshansho mugabo umuntu ntashobora kuvuga ryari izo nshansho zizoshika mu gihugu iki canke kiri ikindi kibazo cya Pascal hari ko ngo yoba yarumvise ko hari abafashe uru rucanco hanyuma baragwara abanza nuko ati ngo rucanco rurakora uru rucanco niho rubitangura gutangwa kandi kugira ngo urushe ufashe nk'izi zimaze kwemererwa mu mugabane w'i Burayi mu bisanzwe amaze kwemererwa inshansho zibiri gusa mu Bwongereza nabo bamaze kwemerera zitatu izi nshansho kugira zikore neza bisaba ko baba baguteye inshansho kabiri nawe rero abantu benshi baronse izi nshansho ni bake barategura ubwira kabiri rero ko umuntu ashobora kuba rero yaronse urwo rushinge rwa mbere hanyuma akandura ibyo n'ibisanzwe kuko nta urushinge rumwe ntirutanga urukingo umuntu aba yifuza mugabo uravye nk'uko izi nshansho zibiri ya Pfizer hamwe n'iya Moderna umaze kuronka inshansho zibiri urindira yuko haca indwi imwe kugira ngo ushobore kuronka ushobore kuba ukingiwe ku rugero rwa 94-95% ku ijana urumva rero ibi by'abashoboye kugwara baronse urucanco rwa mbere n'ibisanzwe gospo kuko ntibaba bararonka umubiri ntuburakora abasadara kwi.
Ego Pascal watomokewe.
Ego nasobanukiwe nta kibazo murakoze cyane Jodi ya Amerika.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda wabandanye kwikingira corona.
Ego murakoze cyane nano mugira akazi keza.
Muganga tukivuga kuri ivyo vyizo ncancu uko ko kuvuga ati batanga amadoze abiri hariho incancu nyinshi tumenyereye n'ivyo nko kubana bakiri batonya ukagenda ugafata urwa mbere ukagenda ugafata urwa kabiri ivyo uko unye ino corona ihabwa ico bita amadoze abiri ni kuvuga ko ari kwe ari ngwa rikaze canke ni kugira ni kwera kuri ucancu ariho rwa rugitorwa.
Uya urumva kugira umuntu amenye urucanco canke umuti kangahe bikenerwa ko rutangwa biva ku vyigwa biba vyabaye bakiriko barakora ubwo rucanco canke umuti rero ivyo vyigwa navyo vyabaye ku izi ncanco vyashoboye kwerekana yuko kugira umuntu ashobore kuronka gukingigwa ku rugero ruba rushimishije ni naho batoye yuko umuntu akenera ucanda ako kabiri.
Mbe abavuga wowe ko runo rucanco rwa COVID-19 gwihutishije gwihuse bageranya ati n'izindi ncanco mwanya zahora zifata bobo barafise ukuri cane.
Umudaranyarutse.
Yego.
Mugabo winjiye mwido nido ukaraba icahora gitumizo zindi ziteba icatumye zikozwe uzinyaruka. Niho tubona neza yuko atazakozwe atangorane ziteye kuko zakozwe co kimwe n'izindi uko zahora zikogwa uko hariho ibintu ntabanduka tegereza kwisunga uri kurakora imiti canke izincandago nta rero nta na kimwe bigeze basimba gusa icatumye zinyaruka iziza izi ncancancu za COVID ni kubera ibihugu byaragiye hamwe hanyuma n'amashyirahamwe yabikora barakoranye neza kandi binyaruka gusumba kare wasanga kuko akenshi abatora nk'ibi bintu n'abashakashatsi usanga bakorera nko muri za kaminuza
yego
hanyuma rero ukaca usanga bobo bafise icyiyumviro ciza bifasha umwanya kugira kuri abo ntibaba bashobora kuzikorera uteza kurondera uwundi mukorana nkaba basanze bakora imiti abo nabo rero bagaca babanza kuraba ati ibyo bintu twebwe mu by'ubutunzi ni iki ntitwabiteguye ntibirimwo bamurarindira tuzaba turabikoranya canke ico ciyumviro ntituzi yuko tuzaba kiduha inyungu niyo twashiramwo uburyo bungana gutya hanyuma bugahomba ukaca usanga rero ngaho biratanguye guteba rero hanyuma rero niyo bikunze ukaca usanga baragize igice ca mbere co kwiga urwo rucanco hanyuma bakaca barindira ubundi buryo ko buzoboneka bira baje ku gice ca kabiri ivyo byose rero bikaca biza birafata umwanya muremure nayo ubu rero ivyo rero nivyo umuntu yashoboye gutorera inyishu n'ingoga n'izi ntandago kubera cari ciza kiraba abantu bose bagira bati reka dushire inguvu hamwe tubinyarutse ku buryo ivyiyumviro bibonetse n'uwo mugwi w'abashakashatsi vyari byoroshe yuko ayo mashirahamwe akora imiti aca afata ico ciyumviro ati reka tukirabe tucigize imbere kuko nta buryo bw'amafaranga yo gushiramwo nta kibazo bari bafise kuko ibihugu byinshi nk'ibi by'iburayi canke ivyo vyo muri amerika vyaciye bishiramwo amahera hakiri kare baciye bashiramwo amahera ubufise iciyumviro baca bamuha uburyo ati raba wewe kora kugira ngo urwo rucanco ruboneke baca bamuha ubwo buryo akeneye ku buryo rero za ntambamyi zahora ziba kubera kugira wemeze ronke urucanco rushasha hari ntambuko nkazi niniya nka n'izine utangura kugerageza ku bikoko hanyuma ukagerageza ku bantu bakeyi nk'ijana canke amajana abiri hanyuma ugasubira ukaraba yuko abo bantu ugahera ku bakomeye kugira urabe yuko umubiri n'abasoda bagira hanyuma ukaca uzuragwiza rero abantu ushyiramo igice cya kabiri ukaca uraba ku bantu benshi igice cya gatatu ukaca utangura rero kugira isuzumwa byaguye ugashiramo n'ibice by'abantu nk'abo umuntu agira ati hari abafite abariko barakura hariho abibungenze ntibakunda kubashiramo kuko bakunda kuza mu nyuma nta ushaka kugerageza umuti utazwi ku bantu bibungenze cyo kumwe n'abana gusa umuntu akunda kuraba curaba abantu bakiri bato abantu baba barwaye indwara zimwe zimwe abantu bashaje ibyo rero ni ku ugice kigira gatatu hanyuma gatatu igice cya nyuma rero cyo kwemererwa ibyo bintu byaranyarutse kuba nta ngorane n'imwe y'amafaranga bigeze bagira kubera ibihugu byashyizemo hakiri kare nicyo gituma rero ibi bihugu biteye imbere kome bashyizemo amahera hakiri kare izikorwa zose ubu zica zigenda mu ibyo bihugu kubera urumva barishe bagize avance mu kuriha barishe zitaranakorwa urumva ibyo byose rero byaratumye nibyo byatumye uyu mwanya unyaruka n'abantu barakoranye neza ibintu tutahora tubona urabye imigwi y'abashakashatsi barakoranye neza cyane rwose ku buryo bose ubona ko bashyizemo ishaka kugira ngo ibi bintu binyaruke baraba ukuntu iki kiza cyohagarikwa mu mwanya mutoya
hanyuma abo nyine bavuga uko baca bagenda bakavuga bati buriya kugira ngo urucanco ruzorabe ko ruzokora neza birashobora gufata n'imyaka ibiri inyuma y'igeragezwa ryaho abo bagerageje ko ijana ibyo bikoko byakozwe izo ntambwe zose mutubwiye ngo zakoze birashobora gufata imyaka ibiri kugira ngo ingaruka zibonekeze ku muntu ibyo byo ari byo canke biri muri wa muce w'ibihuha bivugwa ku ncanco bwa muganga Arsene
incanco hamwe n'imiti yose hariyo umuntu atandukanya ingaruka azitandukanya mu migwi ibiri hari ingaruka zihuta izurumvuco zibona mu mwanya mutoya akaba rero n'izindi ngaruka zishobora gufata umwanya muremure izo zifata umwanya muremure usanga kenshi umuntu atagenda arakurikirana ku bagwayi ku bagwayi cyangwa abo baba bakomeye bicandagije ukabakurikirana imyaka myinshi nazirumva ibyo urumva imiti yose imishahasha cyangwa incandago niko bimeze ibyo ntushobora kwemerera uwo muti cyangwa incandago ibyo byose wabiradaho ahubwo byaba bituma haca n'imyaka utigeze uronka urucanco cyangwa umuti mushaka ikintu cya mbere kiba gikenewe kwigwa nizo ngaruka zihuta nizo umuntu arabona ibihinduka kuko bidahindutse cyane rwose ucubibona yuko nicohinduka mu mwanya muremure ntibizoba ku bantu benshi nk'uburabye nk'izi ncanco dufate baratubwiye ingaruka zishika hakiri kare bakigira ayo matohoza ubu turabona yuko ibyo batubwiye hamwe n'ibiriko birabuba batandaza abantu benshi kuko nk'iyi ncanco ya Pfizer bayemereye bamaze kuyigerageza ku bantu 44,000 rero ibyo batubwira ku ngaruka zishika zihuse hamwe n'ibyo tubona ubu tumaze gucandaga abantu benshi turabona ko atanakimwe ibyo babonye mu ibyo byigwa nibyo tumaze kubona kandi ubu uharuye ku isi abantu bamaze gucandagwa barashika ku 70,000,000 ku byerekeye ukuntu rero ziba zimeze nta bwoba abantu bakwiye kugira kuko nari kugira ubwoba yaba mu iyi mice y'ukwiga izi ncanco hari haho basinze aho umuntu yogira ubwoba naye ahandi ari uko binyarutse kubera umuntu yashyizemo uburyo bikihuta ibyo ni byiza kugira umuntu ashobore kurwanya izi ndwara zibiza
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka dusabe imbabazi cyane ku bakunzi b'ijwi ry'amerika bari mu gihugu cy'u Burundi turiko turagerageza kubahamagara mwaduha amatelefone muri menshi ariko ntituriko turabaronka turafise laurent ku yindi murongo wa telefone laurent uratwumva
ndabumva
akabazo kawe kwa muganga twagutumiriye
mufunze n'imitsi myinshi mwaramubanze kabisa kudukomeshwasho ukubanza biterwa n'ibihe bya korona tuba turimo
biterwa n'ibihe bya korona n'ubu n'amagendera ndiko ndagitunganya ndi muhiri wanje
abigoye kabisa ubwo rero ndana mu nkambi y'amahama y'u Rwanda ibintu ndikubona rero ha corona kabisa bane tumere nabi cyane ariko nibisanzwe nyene gahunda guma mu rugo igakenda cyane
eh
oro kiri no tokona zakuba no mene shakuba no mukanza koma tatese ko ariko kuvuga ngo waje kuboneka ngo ngurukingo ubukengo ruzaba cyari ese ruhari cyane ruhari na vote na lifite
eh muganga ari yavyishuye ko gatonya reka ntumbure ngirango makuru ntagushikira cyane muganga ndo harabaza ku rukingo ruhari mwari mwabivuze cyane gose mumubwire muri makenya
ego inkingo zirahari kandi hariho n'izindi nshasha zizoza ziraboneka hari zigeze kure uravye zimaze kwemegwa mu mice y'isi itandukanye hageze kunca kontanjo cumi na rumwe hariho n'izindi nka mirongo ibiri zidasigaje umwanya munini iya kugira zemereke hanyuma ibyo gushika mu bihugu rero bitandukanye nabyo ikibazo kihari ni uko izo nshanjo zikenewe n'abantu bose bari ku isi urabye rero bica bigora ntibashaka gukora inshanjo zikwiye bose mu mwanya umwe nicyo gituma hariho abazoronka ubwa mbere hariho abazoronka batatu ikindi kibazo ni uko ibi bihugu biteye imbere byarishe izo nshandago zitarakora ucusanga rero urazi nshansho ziriko zirakogwa usanga amadozi arenga ibice 50% aja muri ibi bihugu bya Buraya hamwe na Amerika uburyo rero bicisha usanga naho haba abantu urazi abantu bari ku isi haba abantu batarenga ibice 15% z'abantu baba ku isi mugabo ukaca usanga rero ibice birenga 50% by'inshansho zihari zigiye muri ibyo bihugu urumva ibyo bintu nibyo hari amashyirahamwe menshi ariko aragerageza kugira ngo ko byokosorwa kugira abantu bose baronke inshansho kuko ikiza cateye ku isi yose mu kukigwanya ni uko abantu bose bashobora kuronka izo nshansho rero umunsi zozoikahiyo ntawo nomenya birashobora kuba mu mpera z'uyu mwaka cyangwa ugasanga bibaye mu mwaka uza
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngaho Laurent na wewe ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafite na Benoit ku yindi murongo wa telefone Benoit ikaze guhereye ga Benoit
ni mu Burundi
amatelefone yanyu yari yatwankiye ariko turabaronse akabazo kawe kwa muganga Arsene twagutumiriye ku vya COVID ya 19
akabazo kanje kubaza ubuntu bw'ubupfukamunwa baganga yuko butaba buri infekte kumenga usanga bunyuranye n'amategeko kuko n'abantu usanga babukora uko bishakiye none nk'abaganga bariko babiraba canke abaspecialist mu bintu by'indwara bariko bihweza iki kiza babona kizorangira ryari
Deka tumuhe umwanya kwishure muganga murumvise ibazo vya Benoit here amaje neza na neza mu Burundi
ndi mu ntara ya Cankuzo
muganga Arsene
ego ndakuramukije Benoit
amahoro
utubazo na twumvise bari kubaza twerekeye udupfukamunwa hamwe n'ibyerekeye iki kiza kizohera ryari ibyerekeye udupfukamunwa hari udupfukamunwa dutandukanye turi ubwoko bwinshi hariho nk'udupfukamunwa tujya umuntu ashona mu bitambara agakora tujya urumva utuntu ushobora kumesa ugakoresha kenshi mugabo natwo ahanini usanga dukingira yuko wewe dufata ufite nk'irya migera uri kurahumeka utanduza uwundi mugabo wewe uhuye n'uwundi atakambaye aguhumeke ko urashobora kwandura byoroshe utwo rero dutandukanye na tujya dupfukamunwa uhora ubona abantu bakoresha kwa muganga tujya dupfukamunwa two kwa muganga turakingira ukambaye hanyuma nawe ntashobore no kurungika ibyahumetse ngo bigende ari byinshi ku bantu baba bamwegereye mugabo tujya ntushaka kudukoresha kenshi kwinshi usanga udukoresha amasaha 3 cyangwa 4 ugacu uduhindura mugabo nk'uko tundi umuntu ashaka gukoresha kensha meta utwo nibisanzwe uwatumeshe uwatumeshe umugera ntugumamo eh hanyuma ikibazo kigira kabiri naco ikibazo kigira kabiri naco iki kiza umuntu ashaka kuvata ikizohera cyane
oya
intumbero nyamukuru kugira umuntu ashobore kukigabanya kugira ubuzima busubire kuba uko bwari bumeze kera niba umuntu ariko arakora kw'incanco ziriko ziratogwa hasigaye yuko umuntu azogerageza izo ncanco zigashikira abantu benshi bashoboka kugira uwo mugera urebe kuba umutembera mu bantu nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo umuntu ashobore yuko kuraba ukuntu iki kiza cohera hakika naye ahandi nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ati kizohera ikwiye itariki mu mwaka umwe cyangwa ibiri naho bishobora gushika ugasanga nk'izi ndwara z'imigera nyinshi zirashobora kuguma zitembera mu bantu iyo abantu benshi batandaze uca usanga atari benshi bagwara ngo barembe urumva naho hamwe bishitse abantu bakicandagisa naho usanga uwo mugero uri kuratembera mu bantu uca usanga ata abantu barembye ngo baje mu bitaro cyangwa ngo tubabure bitaba Imana rero nico gituma mu ntumbero yo kugwanya iki kiza ikintu gikomeye kizoba mwaya meza akurikira no mu mwaka ukurikira nibi by'uko abantu hategerezwa kuboneka izi ncandago ziriko ziremegwa abantu bagashobora kwicandagisha kugira umuntu ashobore kugabanya iki kiza
Chwaye kwaza?
Ego duga kujamba.
Ngubu ukukono tukumbati ikigari bari muri lockdown. Ayo kakiswanga kumusi kumusi wa mabata anga jabandu ye kumusi changa wapoi. Kakiswanga morundi natwe na lockdown tulimo. Ayo kakiswanga na wanwariko wii bandura change umba mwono ya poi. Joba viva kuki?
Mhm.
Ikikiza aho kigore urumva ibimenyetso byacu biratandukanye hariho n'abantu bagenda bagifite atakimenyetso nakimwe bafite rero nico gituma utusanga rero hariho bamwe usanga atabagwayi benshi bafite abandi ugasanga bafite benshi mugabo rero ibyo uwafite abagwayi benshi ubuhari naho uzosanga ejo nawe bagabanutse nawe bagwiriye ku ruhande utumbereyemo ibi by'uko rero umuntu atugara cyangwa agira iki nico kimwe na twebwe nk'iki gihugu ntuyemo ntitwigeze twugara ngo tugire nk'uko ibindi bihugu i Buraya bagize mugabo twararonsa abagwayi benshi mugabo ntibabaye benshi ku rugero rw'ibindi bihugu byo mu mugabane wa Buraya urumva rero iby'indwara ntihigoreye ifite ibimenyetso bitandukanye hariho benshi bashobora kugenda atabimenyetso bafite hariho abaremba gose hariho n'abagwara bikamera nk'ibicurane bisanzwe abandi bakameneka umutwe umunsi umwe urumva niho bigoreye ntushobora kubwira uti ngaha hanye bimeze uku hariya naho bimeze gutya ni nk'uko nk'aho utuye mu Cankuzo ushobora gusanga nta mugwayi n'umwe mufite mugabo wagenda nk'iBujumbura cyangwa iGitega ugasanga abari ku musego na majana urumva umuntu rero mu gihugu mu gutunganya inyesha atanga azararaba ibyo byose rero nk'ubu unyi Burundi naho abagwayi bahari koma atari benshi nico gituma nabo batugara kuko ugiye kugara ucusanga ibyo byo kugumiza abantu mu rugo ucusanga biteye ibibazo byinshi gusumba ibibazo indwara iri kurapera ubundi ibyo rero ari umuntu ajejwe gufata ingingo z'igihugu ibyo nibyo umuntu araba rero ntimuze muraraba ngo ngaha bagize ibi ngo ngaha natwe ntituri ko tugira ibi ababijejwe nibyo bakurikirana ibiharuro nabo nyine barabifite ubwiye kuraba mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ndazi yuko babiraba kujya abahandi babiraba kundwi baba bafite abanduye baba bafite n'ibindi biharuro hanyuma urabona ko nabo nyine ubu unye hari izindi ngingo bagiye barasohora nk'ibyereke byo kwambara agafukamunwa gusubira gupima abantu ku bwinshi ajya ni kubera bari babonye hari ikiriko kirahinduka ni nuko umuntu asanzwe akurikirana izi ndwara zanduke mugabo rero igihe cyo nashaka kugaruka ko nuko mutoza muraraba ngo ngaha bagize ibi hariya bagize ibi
umuntu azaragira aratanga inyishu uko byabonye ariko arakurikirana uko ngabo bugaranira bakabagumiza mu nzu atamugwaye mudafite abagwayi benshi cyangwa ibitaro bitariko birarengegwa usanga mu nyuma abishwe n'inzara aribo benshi gusumba abishwe na korona ubu bivyo byose n'ibyo umuntu atararaba agereranye.
Watomokewe Benwa
ego natahuye
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngahe icankuzo mu Burundi
namwe murakoze
ego turafise n'uwiyise mukundwa wa Yezu kuri telefone ikaze mukundwa
mwiriwe cyane
ako kazina ni gwawe canke n'akamatazirano
ne n'amatazirano mugabo icari jana nta preno ari Desire
ego Desire uherereye
Ibujumbura
twagutumiriye Dr. Arsène Asanje akorera imirimo yiwe mu gihugu cya Suède kugira ngo aduhe umuco ku vya COVID-19 umwanya ni gwawe
yego cyane kamanda mutse muganga we ari dosa kanya kugira ngo akije atubwiye kujanye ni uwo mugera ko na virus
mahoro cyane
murakomega muganga
n'ukuri turi byo
mubona gute muragutse tuduhaba tu ego turaho tashimo mukama
akabazo kawe
donga nakumbura nti i pandemic coronavirus iri tere avajable mu isi yose ntitutahura neza none ni gute dushaka kubirengera nubwo abwa ko ari kwarondera ntancho ugasanga izo ntancho akarondera ntishobora kunyeraga sokura mu isi
nkuko nabivuze kare iyo niyo ngorane ihari mu gihe hari indwara ibisagirije abantu bose ku isi icarimwe utusanga nk'ibi bigo bikora intanco ntibashobora gukora intanco zikwiye ku buryo nk'ubu unyu umuntu acakora intanco zikwira abantu bose bizofata umwanya munini mugabo intumbero nziza yo kugwanya mene ubu bwoko bw'indwara ni uko umuntu atandaga abantu benshi bashoboka
nariko mvuga ati none nk'igihe bitoshika izo nshanje nizo zigera kuboneka mu isi ubona ko nabo bariko barazikora bariko bakora bakorera ubusa narirya tubona ko umenga covid uyo isa nigeze kugera rugira kabiri yaje ubwa mbere itaba ifite ubukazi nk'ibi hari ubuhunyi
yego ikintu umuntu ariko arakora ubu mw'aya mashyirahamwe atandukanye niyo kugerageza kugira ngo abantu ku migabane yose y'isi bashobore kuronka izi ncanco niko kazi nyamukuru bariko barakora mugabo urumva ikindi naco incanco ziriko ziraboneka ni ubwoko bwinshi buriko buraza nibaza yuko ico kibazo kizoza kiratorerwa inyishu buhoro buhoro
ukongwe mu gihe cy'ufatira kuri cyo muvuze ko zaza buhoro buhoro ugasanga aha muri bihugu by'iwacu bariko baratubwira bati twambara agapfukamunwa tukarabe kenshi gashoboka mbwa bugiye kuraba abahinye babyerekana transmission ya virus COVID-19 usanga uko byogenda kose ndingo twakwambara ubwo gupfukamunwa tukarabe kenshi gashoboka ijo gusanga twabyanduzanye kandi kurugero runini cyane none umuntu ahari nicyo ntibimbere cyo bicaye
ikintu cya mbere kubyo umuntu yikingire n'ibyo bibiri wari uhejeje kuvuga kwambara utwo dupfukamunwa gukaraba hanyuma ikindi naco ibi by'uko abantu benshi badahurira hamwe cyanke iyo muhuriye hamwe naho mugahana umwanya hagati yanyu icyo nicyo umuntu ategereza guheraho hanyuma ikindi naco ibi nk'uko nabivuze ibi by'izincanco aho bigoreye ni uko hari ibihugu byifise byashizemo amafaranga izo ncanco zitarakogwa nicyo gituma rero bubu nk'ubu unyama 50% y'incanco zimaze kwemegwa 50% y'incanco zizoja mu ibi bihugu byabo oro nawe urazi abanyagihugu babayeho bari munsi ya 15% ubu rero abantu ko bariko barakora ku isi bariko bararondera ukuntu abantu ku isi boronka hakaba igabanganya z'izo ncanco ku rugero rwiza kugira ngo imigabane imwe y'isi ntiyigungireko izo ncanco kuko nabo nyene barabiye
ego namwe mure abaganga mugiye kuranga abaganga b'Afrika atazwe rusaba inga benshi mujya no kubura si turi maradivi ha none namwe abaganga b'Afrika ubona mwe ho muri ko murafasha iki mwo ntimwoshaka kujya hamwe kugira ngo namwe mwumve ko mushaka gutora inchanso za covid zoshaka kokwa ku mafaranga make mu bihugu byo muri Afrika kugira ngo twe n'abanya Afrika twe kingi na ryangwa ku bivuze usanga abari ko akora inkangara za kokwa cyane
Zivuzwa na wahibu huku bichogunde. Ndi mjeni mjibyo kwa wanya Afrika change nina huo fata ngezi ya huku mkare yele vikaja hamge kukira vishuwe kutore yivivazwa vipanga nywe nijumu unahanini ipuza mga urumza njiwi inye kuhiki kivazwa dufisu usi niwaza kumuna ashokola kurongo mganya nubujo kukubaka njiwi gomeni ibyo kukira vikore ikizuba nuko mijya migambi indi ya ora kukura bona hatibanzu hariho ibinchancho baha abana niki umuntu azokoresha mene ubwo buryo kugira ngo naho nyene inchancho ziboneke kuko nibaza yuko ibi bihugu bitunze ntibashobora gucandaga biwabo gusa abandi ku isi badacandaga ntibazoba bikingiye kuko igumye ikwiragirana mu bindi bihugu izohinduka ku buryo igarukira iwabo nabo nyene barabizi izi nchancho bahejeje gucandaga biwabo ikizokurikira ni uko bazorondeye inchancho kugira batandaga basigaye bo ku yindi migabane y'isi kuko ntacyo baba bariko barakora ntibazobigira kubera urukundo bazobigira hanini kugira nabo nyene bikinge
mugabo ugiye kuraba nkamwe atoyikora maguru masha none umunako nubundi twebwe abanyafrika dushaka gusanga duhuye n'ibibazo byinshi gusomana rijya umenga isa n'irikira abanyikaze cyane muri gihugu bya Burayi na Amerika
urumva ibyo nibyo nayo ndakubwira yuko aha niho abantu batunganya ibikorwa byo mu by'ibihugu haba kuri ku mugabane wa Afrika cyangwa haba ku gihugu kimwe ibi nibyo bizotubera isomo kugira ngo tube turiga twitegurira ibyoha mu nyuma umuntu akaba afise kurya umuntu akeneye kugwanira igihugu abafise ingabo zikigwanira no ku byerekeye amagara y'abantu ukaba watunganije ibintu bikwiye bishobora guhangana n'ibi biza biza biraza kuko iki kiza si cya mbere canke kandi si cya nyuma n'ibindi bizoza rero isomero twahakura ni nkuko wari ubuze ibihugu canke ku mugabane wa Afurika ahanini bobigiye umuntu byoba byiza umuntu abigize ku mugabane wa Afurika kuko niho byokoroha kuronga uburyo n'abahinga
bakwiyeko
ari ryo somo umuntu azokuramo
reka tuguhe akanya gakwiye tugushimire ko waturungikiye nimero zawe ngo tuguhamagare
yego cyane
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza ngahe Bujumbura mu Burundi muganga Arsene Nzobandora tuko dusankaga nk'abasozera kino kiganiro cuno munsi hari rero mu bivugwa sinobishira mu bihuwa sinobishira mu makuru nyayo ni mwebwe muhinga muza kutubwira inchancho zirahari ariko harabakunze kuvuga yuko bikorera imiti aho bakavuga ati unyoye ka Jean Jambre ari yo tangawizi ugashamwo indimu ugashamwo amazi ashushe ukabishira amazi ashushe bishora kukurinda iyo covid ivyo bintu byo ari byo ga muganga
Ashije national bivuga kuko nta bushakashatsi buhari buvyerekana
yego
hanyuma nkuko nabivuze nk'ivyigwa vyerekeye ibikinga canke ibidakibinga birafise ukuntu bikogwa navyo birumva umuntu afashe iki canke kiriya kumva aratoye imitende hari nabo usanga yari gutora imitende atanakimwe afashe urundi byo nicyo gituma umuntu adashobora kubyemeza kandi izo nta muntu nta bumenyi ndabifitiye ko byoba biri muri bikozwe mu iyo jenjembre cyangwa ibindi bafata ntacyo ndabizi ko n'ukuri
mbe none hari ubushakashatsi bwawe uriko buraba kugira ngo hambavu y'izo nchancho hanaboneke n'umuti
hariho ubushakashatsi babuza buraba bagerageza imiti imwe n'iriya kubera ugiye kuraba makanda y'iyi migera hariyo iyo usanga isa ntihajya bari bahereye ibyo gukoresha nk'umuti bari batangwe gukoreshwa kugira bavure Ebola niko gasanga urafise ico fashamwe ico fashamwe mu kuvuri COVID 19 mugabo mu nyuma ivyigwa vyerekanye yuko uwo muti uragoye gukoresha kuko biva ryari umuntu awufashe imisa aba yamaze agwara agwaye urumva nico gituma ubunye nawe nyene ntugikoreshwa ku bwinshi mugabo iyo umuntu ku bagwaye bamwe bamwe nk'abo abusanga barembye bataragwara imisi myinshi abo umuti uracakoreshwa mugabo ntugikoreshwa ku bwinshi ikindi kintu kiriko kirageragezwa ni ugukoresha abasirikare bo mu mubiri baba bakuwe mu maraso y'ababa baragwaye iyi ndwara baraca bagenda bagakuramo bajya abasirikare bakingira umubiri hanyuma akaba ariyo baca bakoresha ku bantu barembye ibyigwa biratarandanye ibyigwa birahari ku byereke bariko bararondera kugira barabe ukuntu bovura iyo ndwara hambavu y'ibi byo gucandaza
yego muganga Arsene akajambo kanyu kanyuma ku bakunzi b'ijwi rya Amerika ku vyerekeye kino kiza bino bihe bigoye mubabwira naka
bino bihe bigoye ikintu nini umuntu yo kwitwararika ni ibyo kugerageza gukinga naho ingwara igwaye kuyikingira hari ibintu bizwi bifasha ni ibi by'uko abantu badahurira hamwe ari benshi bishitse nabo bagahurira ahantu bagafata umwanya ukwiye hagati y'abantu hanyuma bakambara ibi by'agapfukamunwa hanyuma bakibuka n'ibi byo gukaraba kenshi n'isabune ibi biranafasha wanashaka no kuzindi ndwara hariho nk'ibyigwa byabaye mu ibi bihugu hariho nk'indwara zatuye kubona kuva COVID 19 itangwe hari indwara zatuye zigabanuka cyane kuko twaciye tubona yuko zahora zitaterwa n'ibi by'uko abantu begerana hamwe n'ibi by'uko usanga umuntu atitwararika ibyo gukaraba kenshi gashoboka icyo nicyo kintu umuntu yoshikiriza hanyuma n'izo nshanco zaboneka mu ibyo bihugu umuntu agasigurira abantu kugira bazifate kuko urabona n'ibihuha ni byinshi mugabo ahanini ni uko ibyo bihuha umuntu yogerageza agasigurira abantu bakamenya bati bakamenya ukuri n'uko utari ukuri kuko mwe n'izi ndwara ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu ashobora kuzigwanya ahanini bica mu nshanja kuko umuntu yamaze kugwara aba yamaze kugwara kwikingira byamara aribyo byiza
yego nuko rero muganga Arsene Nzobandora tubashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika mwadufatiye umwanya uhagije mutanga ubumenyi bwanyu tukibutsa ko muri umuhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga musanzwe muri cegera cy'umuyobozi ajeje gukinga iz'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suede ejo ijwi rya Amerika ntiryabikora ko muzosubire mudukundire mutwemereye ko tuyaga nk'uko mwabikoze uno munsi
yego murakoze namwe ikintu cyose cyatuma tuyagira aba bavukanye b'iwacu no kuri icyo kintu ni cyiza cyane ntikoreka kucyitaba muduteye akamu
yego abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunze mwarimu duteze amatwi muri ijya nino ku isi mwakoze cyane kuri mikoro mwari kumwe na Joe Diane ninahazwe n'abateguye nongera ndabashikiriza ikiganiro muri isanga cuno munsi n'ikiganiro nateguye nongera nshikiriza andi muhiri wanje mu ntumbero yo kubandanya kwikingira ikiza cya virusi ya corona mubandanye na mwebwe mucikingira mwongera muryoherwa n'urutonde rw'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika naho ubutaha
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumviganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru